mwumva ni ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Twumvikanira kandi kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe nanje Aloys Bigirimana
na Thomas Kamirindi.
Ibyo twashima twagaye hari abantu bavuze ngo hajyayangaye nta gato tumaze kwihuza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshya bita divergence itangiye nuvuga ica mbere naho bavuga yuko havuga ibiganiro hagati ya leta n'imigirwano murundi hano bigwani hari.
Uyu ni Terence Ntahiraja, umwunganirizi w'umushirangaji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi no gukundanisha Abarundi, yararongoye intumwa za leta y'u Burundi mu biganiro byariko bibera i Arusha.
Jewe nkutwara na kese nabyakiriye neza kuko ibyari kwa byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze Urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe.
Uyo nawe ni Aloys Baricako atwara umugambwe Ranake uri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nawe nyene yari mu biganiro ya Arusha.
Izindi ngingo z'ingenzi mu karere, abaturage 70% b'abanyarwanda ntibazaba bafite amashanyarazi nyuma y'icyerekezo 2020 nk'uko byari biteganijwe. Naho mu karere nako mu makuru yo hirya no hino ku isi, abasirikari 14 ba Tanzania bari mu butumwa bwa ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishwe mu gitero.
Abiyamiriza ingingo ya leta wa Perezida Donald Trump wa Amerika yemeza Yerusalemu kuba umurwa mukuru wa Israeli barabandanya mu makungu. Imiriro y'inkazi imaze guhitana amahegitari arenga 400,000 muri California mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ni zimwe mu nkuru tubashikiriza hamwe n'inkuru zo mu karere k'ibiyaga binini.
Duhere muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko twari tumaze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi, abasirikare ba MONUSCO 14 n'abanyekongo 5 baraye biciwe mu gitero cy'abantu bataramenywa neza ni mu ijoro ryakeye ryo kuwa kane ryashyiraga uyu wa gatanu. Abandi basirikare 53 ba Loni bakomeretse. Imitwe itandukanye ifite intwaro ihora irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kubera umutungo kamere. Igitero cyabaye mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru, ni mu burasirazuba rero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Societe Civile y'i Beni, Gilbert Kambale, yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters ko abasirikare batewe ari abatanzania, abari abanyekongo rero bishwe nabo bari bagiye kubafasha.
Amakuru muri Afrika kandi ibihugu bibiri byo mu karere k'ubuseruko bwa Afrika bivuga ko ingingo Perezida Donald Trump yo kwemeza Yerusalemu kuba umurwa mukuru wa Israeli bishobora guteza ibibazo kandi bikavyura n'imvururu ku rwego mpuzamakungu. Umushikiranganji wa Somalia jejwe imigenderanire n'andi makungu yasavye kuri wa gatanu leta ya Amerika kwihweza ku ngaruka mbi iyo ngingo ishobora gutera mu karere k'Abarabu hamwe no ku isi muri rusangi. Ahamagarira kandi Abarabu n'Abayisilamu kongereza utwigoro mu kuronderera inyisha abanyepalestina kugira uruhagarara muri ako karere ruhere. Leta ya Somalia yavuze ko ifatanije n'abanyagihugu bayo biteguye gushigikira abanyepalestina kurwanira agateka kabo. Igihugu kibanyi cya Djibouti nacyo kivuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Djibouti gitangaza ko gishigikiye umugambi wa leta zibiri kugira amatati hagati ya Israeli hamwe na Palestina abandanye. Kuraye makuru nyene kandi igipolisi cha Israeli cyateye ivyuka bibabaza amosozi kubanye Palestina bari mu myigaragambyo I Betlehem kuri uyu munsi wa gatanu umunsi wari wiswe kwari wo kugaragaza ishavu kubanye Palestina inyuma yaho ku munsi wa gatatu Perezida Trump wa Leta Zunze za Amerika nkuko narimeje kubivuga atangarije ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli igipolisi cha Israeli cyafashe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano mu gisagara cha Yerusalemu abantu baharurwa mu bihumbi bagize imyiyerekano kuri uyu wa gatanu mu bihugu byinshi by'Abarabu n'Abayisilamu biyamiriza ingingo yafashwe na Perezida wa Leta Zunze za Amerika yo kwemeza Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Israeli n'abantu baravuga ko bahasize ubuzima muri iyo myiyerekano yabaye inyuma y'amasengesho y'Abayisilamu kuri uyu munsi wa gatanu kandi abayitabye babaye bake ugereranije n'uko byari byitezwe
Radio Ijwi rya Amerika Polisi mpuzamahanga Interpol yataye muri yombi umuholandi witwa Gus Kuenhoven uregwa uruhare mu ntambara yo muri Liberia Kuenhoven yafatiwe iwe Cape Town muri Afrika y'Epfo Ubucamanza bw'Ubuholandi bwahise busaba ko atahurwa akajya gufungirwa mu gihugu cye mu kwezi kwa kane gushize bwamukatiye adahari umunyururu w'imyaka 19 Kuenhoven afungiye by'agateganyo ku cyicaro gikuru cya polisi ya Cape Town uyu mugabo Gus Kuenhoven afite imyaka 75 y'amavuko yacuruzaga intwaro za magendu kandi yari inshuti cyane yuwari inyeshyamba waje no kuba perezida wa Liberia Charles Taylor ubucamanza bw'Ubuholandi bwahamije ruri ya Kuenhoven ibyaha bigendanye na ziriya magendu z'intwaro yagurishaga kwa Charles Taylor hagati y'umwaka w'2000 n'uw'2003 kandi byari binyuranyije n'ibihano byari byarashyiriweho Liberia n'umuryango w'abibumbye Ubucamanza bw'Ubuholandi bwahamije kandi Kuenhoven n'ubufatanyacyaha mu byaha by'intambara muri Guinea na Liberia nk'uko bubisobanura intwaro Kuenhoven yagurishije magendu kwa Charles Taylor zakoreshejwe muri ibyo byaha mu ntambara rero yo muri Liberia kandi yagize n'ingaruka no muri Guinea naho Charles Taylor nk'uko mubizi mu 2012 urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho Sierra Leone rwamukatiye igifungo cy'imyaka 50 rwamuhamije ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara yayogoje Sierra Leone kuva mu 1991 kugera mu mwaka w'2001 iki gihano cya Charles Taylor cyemejwe Burundi no mu bujurire mu 2013
Urakoze Thomas turagaruka muri Leta Zunze za Amerika bazimya imiriro barabandanya guhangana n'imiriro y'inkazi mu bumanuko bwa California ni muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu wa gatanu ukaba umaze guhitana abatari bake umaze gutandukira murambarira uburaruko bw'igisagara cha San Diego mu minsi itanu iheze uwo muriro umaze gusambura inyubakwa zishika amajana atanu abantu bashika 190,000 bakaba baramaze guta ingo zabo abazimya imiriro barenga 570,000 bafashijwe na za kajugujugu bariko barafasha gucucagira amazi mu bibanza bitandatu uwo muriro uvugwamwo kuva ku munsi wa mbere Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet wezi tatu radio yacu vewa.com kuri Facebook naho ni vewa radio yacu mu ijambo rimwe Amakuru yo mu biyaga binini ibiganiro bihuza abarundi byarangiye inyuma y'iminsi 13 atamasezerano atewe ko umukono leta y'u Burundi irashima kuko kubgayo cari kiyago gisanzwe uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nago ruvuga ko kwabaye ugutumwanya kuko kubgabo atamasezerano yabonetse Pierre Claver niyo nkuru niho yari
nta masezerano yatewe ku mukono nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose nta nitangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse umuhuza mu matatu y'abarundi Benjamin Mukapa yagerageje guhuza abanyapolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse ariko biragorana ica bitumye nuko hatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe yegereye hamene imigambwe itavuga rumwe na leta muri yo nama yamaze umwanya urumerumara umuhuza yashafata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro yemeje ko agiye gukora wenyene icegeranyo kirimwo ivyumviro vyabo vyose maze azogihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko abaribo bazofata intumbero ya nyuma urongo intumwa za leta Terrance Ntayiraja na kamweme kenshi yashekereje ko ibintu byagenze neza
ibyo twashima nitwagaye hari abantu bavuze ngo hajyayangaye nta gatoro tumaze kwiyuhereza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshye bita divergence tawuye ko novuga ica mbere naho bavuga yuko haba ibiganiro hagati ya leta n'ibigwigwana mu Burundi hano bigwana hari no kuvuga yuko hari abantu ku muri afise bagomba gukingira abantu bagomba gutendabaza gutegetsi babishye mu migwigwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagabura nyama ikiri cya kabiri birenga no kuvuga nico bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa mu bantu bitabaza gutegetsi bari ku rwa rutonde rw'abantu 34 barundi bari gutunga rwo Burundi usaje leta yifata kibanza kuvuga gusubiramo inzego z'umutekano urumva rero ni ibintu by'amagabura nyama cyangwa bafite ubundi mugambi
nawe biruko urundi ruhande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa n'uko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima aruyeze barica ko numwe muri bo atwara umugambwe ranake
jewe nk'utwara nake sinabyakiriye neza kuko ibyari kwa byizwe iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo by'u Burundi urumva rero ko ntawe uryoherwa umuntu aryoherwa hageze kivamwo ariko uyu muntu ntivuga ko ari sheke ukoresha ikintu katakiba cyakozwe mugabo igikorwa cyarakozwe ariko ntigishimishije kuko cyari gushimisha iyo havamwo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri izo ngorane barimo oya bwizwa nshingiro ntiduhuriza ko ryohinyanyirwa bwizwa nshingiro guhinyanyirwa ni uburenganzira bw'igihugu ni uburenganzira bw'abarundi ariko icyo tuvuga ni uko ryari guhinyanyirwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyirwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cyacu
amashami yigenga arashima ko ibwirizwa shingiro byabonetse ko ari kibazo kiri mu matati ko ritohinduka vuba Gabriel Fieri atwara Oricome
ije twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro ibyo ubu bose baje mu biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwirizwa shingiro mugabo uno munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati ikibazo rero kimaze kuja mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira noneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
nabajije intumwa ya leta ku mugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ubwiye guhagarara Terrance Ntayiraja ahayesho yitwengera
cyane gusa ikikubera iki ku isi nzima ni ukuvuga n'ikigwa hanze soso de case de souveraineté mu France ni ukuvuga ni ibibazo bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nagahubire yuko harabaye integuro igiye gushingwa n'abanyagihugu ayemeze uvuze ngo ibwirizwa shingiro ni kuya rihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu ubu hagiye guhonyanga zango tubwira shingiro nakubwira abo barabandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mu kubiga bigize yo bagize icyo bita trahison iyo bahe mu kibonagihugu
mu rwandiko rwa Mukapa harimo ibyo abanyapolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ivyerekeye ngene yoshigwaho icuka ciza ca politike inyene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ayabanye politike bakomeye n'ibindi irwande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanye politike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'2015 ari ya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko no gusubira kunagura imigenderanire y'Uburundi n'amakungu hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo. Pierre Claven inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claven niyo nkuru urakoze none reka tuva rusha tujye Kigali dusange Asumta Kaboyi atubwira ukuntu abanyarwanda 70% batazaba bafite amashanyarazi mu 2020 nkuko byari biteganijwe. Nguyu rero Asumta Kaboyi.
Leta y'u Rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'2020 abanyarwanda bagera kuri 70% bazaba bafite amashanyarazi. Kugeza ubu abagera kuri 34% nibo babashije kugezwaho amashanyarazi. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyo.
Amashanyarazi gamaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona, ariko ntabyo tubona.
Bamanitse insinga ngo tuzabone umuriro zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago. Hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye igeze nk'umuhasi wasanga ibitsinga bitamanitse.
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa, bivuga ko bagiye kwacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho. Hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa nk'ibitabashobokera.
Ni ukuvuga ngo iyo bakije imashini twebwe turi gukora mbese ndi kogosha nk'umuntu umuriro wituzima.
Radio wenda sanitech iravuga, televiziyo yo nabazifite kandi baraziguze barazibika, ampuri ira radio nini urayireba ntibayishyiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha ba mabondo bose urabona bafite amasaro tubona ko ari kuzerera kandi twese dore dufite umusatsi.
Leta ivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo igize amashanyarazi hirya no hino mu byaro, ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujije gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi.
Ncana intuza itoroshi cyangwa nabo nabonye amafaranga yo kugura buje nka karyo ncana.
Haje dusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha.
Nyine iyo ubukene buje ntabwo ajya gucana amashanyarazi ufite ubukene.
Iyi kashpa uyimaranye igihe kingana iki?
Ubona asanzemo nawe twarabukundira gukoresheje urushira ubundarikira kubera ko nta mafaranga.
Nta n'ubuze uko ikora kuko utarongera kuyikoraho?
Oya ntabwo nyine kuyikoraho rwose. Ntabwo nongeye kuyikoraho. Bitewe n'uko amafaranga ntabwo nibwo sinzi ukuntu nabigenza.
Hano iwanyu ko nabonye mufite amashanyarazi mujye muyacana?
Ntabwo tuyacana. Washijemo twacanye batya duha, ariko aho washiriyemo twarekeye gucana twabuze amafaranga. Kasho fowera hari ariko itara naririmo.
Ubwo nijoro mubonesha gute? Ntabwo muraricana mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe.
Twegeje kuyacanaho.
Leta ivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 Perezida Paul Kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero k'100%, mu gihe ubu bafite amashanyarazi bakiri kuri 34%. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi, leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, ndetse bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi, umwaka utaha wa 2018 uzarangira ingo 500,000 zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ngo adusobanure neza aho iyi gahunda igeze, ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze avuga ko afite indi mirimo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Akamundo uri kuri gundo mirongo
hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mugasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Amakuru mu bihugu binini tuyabandanirize mu Burundi kuva ku munsi wa mbere w'indwi iza gushika ku wa gatanu hazotunganywa mu Burundi ihiganwa ryo gusiganywa n'amakinga ryitiriwe Pedal for Peace, ni kuvuga yuko ryitiriwe amahoro, rizo kwitabwa n'ibihugu byo mu karere ka EAC. Eroje birika neza aratubwira iyi nkuru.
Abazohiganwa bazokwiruka iminsi itanu. Ku munsi wa mbere bazohera ingozi mu buraruko bw'igihugu baruhukire ku mugwa mukuru Bujumbura. Ku munsi wa kabiri vyabitekanijwe ko bavi Bujumbura baje Nyanzarake mu manuko mu ntara ya Makamba, ariko bazoca bazunguruka mu gisagara ca Bujumbura barangiriza igitaza mu ntara ya Bujumbura bitewe n'uko ibarabara rishika Nyanzarake ritameze neza. Abadereva bazoca burizwa imiduga bajana Nyanzarake aho bazotangurira ku munsi ugira gatatu, aho bazohava bajibukira sazi mu ntara ya Gitega. Umunsi ugira kane abanonotsi bazobibukira sazi baja mu cankuzo mu buseruko. Naha nyene abadereva bazoca bapakirwa imiduga baje Karuzi aho bazotangurira intambwe ya nyuma izobashikana ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Kisendo Next Tendo umunyauganda arimo atunganya ihiganwa amenyesha ko ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize ya serizo ryitaba.
Burundi as a country is having a team of 32 cyclists. The Republic of Tanzania is having
igihugu cy'u Burundi gisaba dereva 32. Tanzania izoserukirwa n'abantu 8 kandi byo mu gitondo bazoshika i Bujumbura. Uganda buzozana abantu 5 ariko abahinga biruka n'amakinga ni 3. Kenya izozana abantu 6 mugabo 4 nibo badereva b'amakinga. Mu Rwanda twiteze ko hazovayo 6 mugabo kuri abo 6 4 nibo banyonzi basiganwa ku makinga.
Adolphe Rukenkanya nawe yahoze ari umushikiranganji w'inkino mu Burundi akaba no manonotsi bazokwiruka ahamagarira abanyagihugu gushikira abazohiganwa mu kuja kurorera mu bibanza bazocamo.
Hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu bazoba bari muri ivyo bibanza muri izo ntara tuzocamo, tubatera kamo kugira ngo bazosindukane niyo nkabaza ari benshi kugira ngo dushikire amahoro bafate mu mugongo n'abanyanzazi bari kurazunguka igihugu cyacu. Twagomba tubabwire ko niboneka rimwe nubwa mbere kibaye mu Burundi abantu rero bazoba bari kuri iyo nzira bazoza ari benshi ariko ntibatere impanuka bazororere bari hakurya y'ibarabara kugira ngo bibonere abo banyonzi abo banonotsi. Twese tuba twigina amahoro, twese tuba twigina ubwiza bw'igihugu cyacu.
Ubwo bwiza Kisembo yemeza ko umuntu wese azi kunyonga ikinga ashobora kubwigina mu gufashanya n'abahiganwa. Gusa hari urutonde abibutsa.
Umunyagihugu wese uyumvira ko yoza muri 2D Burundi Pedal for Peace tumuhaye ikazi. Ariko rero ikibazo gihari, benshi baraduhamagara bavuga ngo tuje muzotumenya. That's the big question you are receiving. Wibwira ko wanyonga ibirometero 3, 2, 4 ukisubirira inyuma ariko nawe wagiyemo. Abanyagihugu bose tubahaye ikaze muri event. Aho mu ntara zose tugiye kunyuramo tubahaye ikaze. Mugabo ntabwo tubamenya ko tuduganye bazofungura iki bazorarahe kuko kenshi n'ibyo baduhamagara batubaza.
Iba inshuro ya mbere hatunganywa ihiganwa nk'iri ry'amakinga mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'umutekano ziyemeje gucungera umutekano bazoba bariko barahiganwa n'abanyagihugu bazoja kurorera. Mbere y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo bwanatanze na kajugujugu izofasha muri ico gikorwa harimwo no gufata amasanamu. Igihugu ca Sudani y'Amajepfo nico gihugu c'umuryango wa EAC conyene kitazoserukirwa muri ino higanwa bitewe n'utugorane mu itunganywa ryo gushikana abadereva b'ico gihugu mu Burundi. Ikindi gihugu cari catumiwe muri ino higanwa nk'ikigenzi c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mugabo gushika ubu ntikiravuga ko kizoza canke kitazokwitaba. Mu mpera z'indwi iheze hari hatunganijwe ihiganwa ryo gusiganwa n'imiduga hari naryo nyene ryari ryitabwe na bamwe mu badereva baturuka mu bihugu vy'akarere mbere waritsinza ari Kigali mu Rwanda. Eroje urika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngeende hano Kampala Uganda.
Ngeende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika mu kanya dukomereze ku makuru ya sporo nyine nyuma y'irushanwa ry'amagare Eloge Wilika neza amaze kutugezaho. Muri sporo n'imikino rero ni irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'akarere Sekafa Amavubi azakina na Tanzania ejo kuwa gatandatu. Uyu irushanwa riri kubera muri Kenya, ariko rero Amavubi kuri uyu mukino wa kane ni nk'umukino mbese wo kuzuza umuhango. Mbese mureke tubaze Jean Claude Munyandinda. Jean Claude, we wiriwe neza?
Mwire neza Toma, amakuri yanyu?
Ni meza, nawe se?
Inaje na komina kibazo.
Niko, uru Rwanda ya Mavubi agiye gukina umukino wa kane atsindwa, mubibona mute aho ngaho mu Rwanda?
Nicyo koko Toma, ibyo uvuze nibyo. Ejo kwa gatandatu nibwo ikipe y'u Rwanda Amavubi izaba ikina umukino wayo wa kane muri irushanwa rya Senior Challenge ikubera muri Kenya. Ikipe rero ikaba imaze gutsindwa koko inshuro ebyiri, yabanje gutsindwa n'ikipe ya Kenya biri ku buta ku cyumweru gishize. Ikipe y'u Rwanda nanone iza gutsindwa na Zanzibar 3-1. Ku mukino wa gatatu Libya inganya n'u Rwanda ubusa ku busa. Abantu baribaza bati ese byagenze bite ku mutoza Antoine He mu bisobanuro atanga aravuga ati yewe inshingano zanjye cyangwa se intego nyamukuru nari najyanye muri Kenya ntabwo wenda ariyo kuzana igikombe, ni ukugira ngo negure ikipe izahatana muri shanu ziko shanu mu kwezi gutaha kwa mbere. Ikipe y'u Rwanda izaseruka muri Maroc. Akavuga ati intego yanjye ni ugutyaza abakinnyi mba amahirwe ndeba bashoboye. Ariko ku rundi ruhande abandi banyarwanda bamwe bakurikirana by'ubucura mu gusoma bakavuga bati harimo n'amatakira ngo cyangwa se kwikura mu isoni, kuko iyo utegura ushobora kugaragaza ko ushoboye gutsindwa. Rero inshuro ebyiri zikurikiranye ukanganya ukagira inota rimwe ku icyenda ni ibintu bisebya. Nubwo umutoza yasobanura avuga ko wenda ari ukugerageza abakinnyi, ariko umujya n'izina rye ryo gutsindwa riguma aho ngaho Toma.
Ubwo rero ni ukuvuga yuko abanyarwanda nta n'igitangaza bategereje muri uyu mukino w'ejo w'Amavubi na Tanzania.
Birumvikana umuntu yavuga ko kwikura n'umukino w'ejo wo kwikura mu kimwaro, kuko niyo u Rwanda rwatsinda rwahita rugira amanota 4 ku manota 12 bivuze ko nta mahirwe yo gukomeza muri kimwe cy'akabiri kirangiza. Aho rero nta kizere gihari, cyane cyane ko nk'ayo manota 4 baharanira ikipe ya Kenya ari nayo yakiriye irushanwa irayasi yarayujuje. Aho ni ikipe rero ya Zanzibar 6-6 bivuze ko n'umwanya wa gatatu wapfa kuboneka ku buryo bworoshye mu gihe abisaba amakipe abiri kuri buri tsinda azinjira mu kimwe cya kabiri kirangiza Toma.
Ndagushimiye Jean Claude, weekend nziza.
Murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri iri rushanwa rya Sekafa gusa u Burundi byibura mu mukino umwe bwitwaye neza cyane ejo butsinda Ethiopia 4-1. Inshamake z'amakuru twabagejejeho yo hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikari ba MONUSCO 14 bakomoka muri Tanzania n'abagenzi babo 3 b'abanyekongo baraye bishwe mu gitero cyagabwe n'abantu bataramenyekana muri kariya karere ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari imitwe myinshi irwana, cyane cyane irwanira umutungo kamere. Abandi basirikari 53 ba Loni bakomeretse.
Twababwiye kandi yuko imiriro y'inkazi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara cya California imaze guhitana amahegitari ibihumbi 400. Twababwiye kandi n'imigumuko iriko irabandanya iba mu karere k'Abarabu biyamiriza ingingo ya Perezida Donald Trump yemeza ko Yerusalemu ibaye umurwa mukuru wa Israel. Inaha rero turangirije ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro
na Thomas Kamilindi hanyuma na Kimenyi Nose nti kubuhanga bw'ibyuma rafatanije na engineer murakara marero weekend nziza.